Hii ni Radio Hijui ya Amerika. Ijuja Amerika yiku wa shikiza vigani ovijaraji mkirundi na mkina Rwanda. Mwurundi mtuko mbila kuminongo mingu fia shortwave kumetero tumini chenda na kumetero minongi bili nazivili. Mwurwanda mtuko mbila kui FM, janaga kane nivichibitatu. Mwushora na ukudu kulikia kui Facebook na YouTube, kuli Radio Hachu na kukiwanda chachucha makuru wajistatu wa Kaburungu, Radio Hachu vewa kaburungu.com. Mwiliwe neza chuti mwese na mwe wakonzi viradio ijuja Amerika. Mwurikumuna Federica Mwurikije, ikaze mwese mkigani ilo mwurisanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri murire ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga je ku munsi wa kabiri abatetse mu bihugu 49 byo muri Afrika hamwe n'umukuru umwe bwa Afrika bazotangurira inama nkuru batumimwe na Perezida wa Leta Zunze Amerika Joe Biden izomara iminsi 3 yera mu gisagara cya Washington DC. Leta ya Amerika itekanya kumviriza ibyifuzo by'abategetsi barongoye ihugu kugira ishobore ukana na Afrika mu migambi uyu mugabane wa Afrika wifuza kurangura. Amerika ivuga kandi ko atankeka Afrika itegerezwa kugira uruhara rukomeye mu gufashanya na Amerika n'amakungu mu gikorwa cyo gutorera inyishu ibibazo bihanze isi yose. Urwo ruhara rushasha Amerika yifuza ko Afrika yugira rufatiye ku cemezo Amerika yafashe kivuga ko Afrika ifise uruhara ntangire mu kubungabunga kazoza kayo na kazoza kamakungu. Mu kiganiro muri sanga twatumiye bamwe mu ncabwenge z'Abarundi zanonose ibyerekeye ubutunzi n'iterambere hamwe n'indero n'inyigisho kugira ngo bagire icyo bavuze kuri iyo migendanire mishasha hagati ya Afrika na Amerika izoyagwa muri ico kiringo c'iminsi itatu iyo nama nkuru. Turi kumwe na Professor Paul Nkunzimana. Professor Nkunzimana yahoze igisha muri kaminuza ya Burundi yaranabaye na doyen wa faculté ya psychologie yongera aratwara umugambwe w'abakozi. Muraho Professor Paul Nkunzimana.
Ego twaho Federico bakomeye twaho namwe muraho.
Turaho tumeze neza, mumeze neza namwe?
Ego ntawo nta kibazo.
Ni vyiza cane gose. Turi kumwe kandi na Professor Lionel Remesha. Muraho Lionel Remesha.
Ego draho amakuru Frederic.
Na mahoro twebwe akabeho dufise ngaha muri Canada naha iwacu mwebwe ntago mufise murakafise ngaho.
Ngaha actually hariho imvura yabaye muri weekend ahubwo ngira niri kabazanira imbeho.
Ariko nta mbeho nyinshi mufise ngaho.
Mu bisanzwe California ne ahakunda kuba hari izuba.
Nivyo nivyo. Professor Lionel Remesha yigisha muri kaminuza Alliant International University iri mu gisagara cha San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Lionel arigisha kandi muri za kaminuza zo mu bihugu vyo hanze biri mu Budagi. Ni vyo bita executive director and global consultant. Leka rero dutabwe kumwe bwe Lionel Remesha ejo nkuko mwavyumvise abatetsi bo mu bihugu 49 byo muri Afrika hamwe n'umukuru umwe bwa Afrika bazotangura inama nkuru batumimo na Perezida wa Leta Zunze Amerika Joe Biden izomara iminsi 3 aha ibirahi Washington ku murwa mukuru wa Leta Zunze Amerika. Ndazi ko mukurikiranye hafi ivyerekeye ubutunzi iterambere indero n'inyigisho nashaka mutubwire ibintu mwibaza abategetsi bakwiye kurangurira hamwe muri zo muri yo nama izomara iyo minsi itatu.
Ego murakoze cyane Frederic kuri ico kibazo mumpaye. Iyo nama ni inama nziza cyane kuko ibihugu muri Afrika hari ibihugu birenga 50. Iyi nama rero ni inama ikomeye kuko ni inama y'abakuru b'ibihugu. Urumva bazoba bariko baganira kwanza ku migambi ikomeye, imigambi ikomeye yo hejuru, hanyuma yo kwiyumvira ukungene Afrika bobandanya bakomeza ubucuti, bandanye bakorana cyane gose mu gutorera ingorane ziri ku isi. Ikimenyamenya ni uko muri Afrika ama ekonomi menshi ariko araduga, ari ibihugu byinshi ubutunzi buriko buraduga cyane. Icyo nacyo kigatuma ari ikintu cyiza kuko na Amerika yashaka ko ubudandaji hagati ya Amerika na Afrika buduga ku nzira zose, ari ibihugu bya Afrika abadandaji baza kudandaza ibintu vino byinshi, bakadandaza byinshi muri Amerika, reka na Amerika igashobora no kudandaza ibintu byinshi muri Afrika.
Ibyo bisata bitandukanye mwibaza ko boshimikira ko turabigira ko ariko nashaka na Professor Paul Nkunzimana nawe nyine atubwire akamaro k'iyo nama, mwibona gute iyo nama nkuru?
Murakoze Federica. Cyo kubona inumero y'iyo nama bwa mbere no kuraba ibihe ubutunzi bwo ku isi kugeza muri iki gihe, hanyuma kandi umuntu araba imigenderanire ihari hagati y'ibihugu zo ku isi, na cyane cyane imigenderanire n'igihugu imigenderanire ya Afurika n'igihugu cya Amerika. Nta muntu umwe atazi uko muri iyi myaka nashaka kuva mu 2019 habaye kiriya kiza cya covid 19 cyatumye ubutunzi ku isi gusubira inyuma. Ndaza kugaruka ku byerekeye gusubira inyuma k'ubutunzi, hanyuma nyuma yaho murazi mese yo kuva itariki 2024 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022 turimo, habaye intambara yatanguye muri Ukraine itewe n'Abarusiya, hanyuma kandi ibihugu bya rutura tubura ibihugu bifite uruhara mu mayi ku isi, na nashoboye cyane ibihugu biri bihoreke muri OTAN n'ibihugu by'ubumwe bw'Iburaya nabyone byaciye bibandanya bishyigikira igihugu cya Ukraine, kandi bakundagira ibigwanisho hanyuma n'abasirikare muri bijya bihugu bwo bwa mbere muri Ukraine, hanyuma abasirikare muri bya bihugu bikikuje Ukraine. Kumva rero niyo ntambara nayo nyine yatumye ubutunzi bw'ibihugu busubira inyuma ku isi. Yabo nta muntu umwe akabona ukuntu ibiciro byagiye biraduga, na cyane cyane muzerekeye uburaro, muzerekeye ifungwa, ibiciro byacyo biduga muzerekeye igitoro, muzerekeye gazi, ibyo byose bituma leta zunze ubumwe za Amerika zirondera ibihugu byo muri Afurika kugira ngo barabe ibyo bibazo cyane cyane kugira ngo ubutunzi cyane cyane si ukuvuga yuko bagiye gukora ubutunzi bw'ibihugu bya Afurika, ni ubutunzi bireme ubutunzi bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Kandi nk'uko nari nabivuze, yuko ubutunzi busubira inyuma mu kuvuga ubutunzi bw'abanyagihugu, nayo amashyirahamwe ajya ama multinationale ni ukuvuga aguma amafaranga yayo yongerekana
ariko ntaguciriyemo
yimurengera, haba muri za masecteur y'icyo ibitoro na peteroli, ibitoro n'igazi, na cyane cyane amashyirahamwe akora ibigwanisho.
Ariko ntaguciriyemo Professor Nkunzimana mu ijambo kana Biden azogaruka ko kandi na Department d'Etat y'Amerika iri kuyavuga, nuko Amerika ibona ko Afurika ifite uruhara ruhambaye cyane rwose muri kazoza ka Afurika na kazoza k'amakungu. Aho ntibona ko hari ikintu kiko kirahinduka?
Nta kintu kimwe cyo kirahinduka na gato ahubwo Afurika ngirango Afurika igira ngo iturize neza. Afurika iri igenda isubira inyuma urabe mu bice byose z'ubuzima bw'abanyagihugu barimo ahubwo iyo bariko baravuga iterambere haize imyaka n'imyaka bavuga iterambere ariko nta terambere riraboneka muri Afurika ahubwo Afurika igenda isubira inyuma ndetse urabye naho muri wese aherereye arabye ubutunzi bw'ibyo bihugu ugaca cyane abanyagihugu aho bageze Afurika igenda isubira inyuma urumva iyo abategetsi bo ku isi ariko baravuga iterambere baba bavuga iterambere ya wonyine n'abanyemari bari kumwe ntibabe ariko baravuga iterambere ry'ibihugu iterambere ry'abanyagihugu
yego me professeur Lionel Meshamu mwaranonose cyane rwose ibyerekeye iterambere y'ubutunzi hoko guki kugira ngo Afurika igende itere imbere ibintu abo bategetsi bazokoranira hamwe ya Amerika kuva ejo bushimikira ko kugira ngo na Afurika yisononore ni nk'ibihe ku bwanyu
ego Afurika dusubiye ni uko hari ibihugu birenga mirongo itanu ego hariho ibimaze gutera imbere cyane hariho n'ibiriko biratera imbere cyane kuruta n'ibindi hariho n'ibishobora kuba byaragize ingorane bikagira gusubira inyuma kubera hoba harabaye ingorane z'umutekano intambara n'ibindi bituma bishobora gusubiza igihugu inyuma ariko muri Afurika icyiza ni uko ubu uravye icya mbere na mbere ni uko igitigiri cy'abantu ni kinini kandi kiriho kiraduga kandi hariyo ubutunzi bwinshi muri Afurika ubutunzi bwinshi bukenerwa n'ibihugu mpuzamakungu bukenerwa n'amahinguriro yo hanze ariko icyiza ni uko ubu nk'imigambi hariho nk'imigambi yo gukorana n'ibihugu kwaba kudandaza gushora ibintu canke kugurura amahinguriro no kuyugurura muri Afurika aho rero ni byiza kuko ibyo bishobotse kuko hari aho bimaze kuba amahinguriro yino muri Amerika atangura muri Afurika hari aho bimaze kuba ibyo rero ni byiza kuko bituma akazi kaboneka abantu bakaronka akazi ku bihugu byinshi bahora bagira ingorane zo guha akazi abantu urumva bashoboye kuba urudandazwa birashobora gufasha abantu baronse akazi bashobora kwiyungunganya
yego ku ijambo
ego ariko n'ibi bya pandemi yaciyemo hari ibyo yatiriganije gatoyi n'iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine ariko ibyo ku iminsi izohera uko iyo migambi ibandanye ibyo birashobora gufasha kugarura ibyari bimaze gutakara
ndeka tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo hejuru y'Amerika isamirana i Washington ndetse mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Daniel Nsabimana mwiwe neza
mwiwe neza bwana Frederic
mwiwe neza muhiga Daniela
mperereye Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga kuna mayi bategetsi bo muri Afurika ucitangwa ngaha
ngo nabonye kuri Facebook ingingo mwashyizeho muvuga ngo abakuru b'ibihugu bya Afurika batumiwe i Washington muri Amerika nabajije ngo ese ngo bazatuba ari iki cyatwumva baganira ku kiso bwana Frederic mfite ikintu nibaza nkanye nk'umunyafurika so sinzi ninde wakiganiraho ariko se ndibaza ngo kubera iki Amerika usanga ubutegetsi bwose ahantu hose usanga ufata ijambo ushaka gufata ijambo mu bihugu nk'ibyo biba bikiri mu nzira y'amajyambere usanga habereka demokarasi habereka uburyo yakwiye kuyobora ese bwana Frederic nk'abo basesenguzi bo babibona gute mu by'ukuri babona Amerika ari ikwiye gufatirwaho urugero rw'uko amahanga cyangwa ibihugu bya Afurika biri mu nzira y'amajyambere bikwiye kuyoborwa ikindi ngira ngo mbaze ndabona Amerika ahantu habaye intambara Amerika usanga irimo wagira ngo ifitemo icyo nakwitamo imbaraga kubera icyo Amerika kandi bivugwa mu bikorwa nk'ibyo ahantu hari imivumba gatanyo gasa Amerika nishaka kubyinjiramo kubera iki ndi diplomasi ibyo bintu babibona gute murakoze cyane Frederic
murakoze Daniel Nsabimana reka ibibazo bya bibiri tubihe ubwo mbere na mbere Professor Paul Nkuzimana
ego murakoze izo uwo munywanyi ajeje kuvuga ibibazo afite ni ibibazo byumvikana cyane gose kuko nta muntu n'umwe atazi kandi atabona yuko Amerika ariyo itwara ifi ibihugu byose usanga bijya ku murongo wa Amerika Amerika ituma abanyaburaya bajya ku ruhande rwayo hanyuma kandi nk'uko nabivuze kuva kare amapolitiki yose akogwa ashimikite cyane kubyeke ubutunzi hanyuma ibindi byose byo kuvuga bya demokarasi by'iterambere ibyo abanyamerika nabyo bakeneye kumva uraze bya demokarasi byo demokarasi akubwira yuko igihugu cya Amerika aricyo cya mbere cy'akarorero mu byerekeye demokarasi n'ibindi ariko ugasanga Amerika umuntu adashyize mu ndabyo byabaye muri Capitole igihe Donald Trump yagomora abantu biwe bakajya gusha kuza kuko ibyavuye mu matora byemegwa urumva byashatse ko ibintu byakudeka urumva no muri Afurika Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashyigikira cyane igihugu byitwa yuko igihugu usanga ata demokarasi ihari ata n'imigambwe ihari ivugwa ata gureka amashyirahamwe ngo akore yaba amasendika yaba amashyirahamwe yandi yigenga n'ibindi bintu urumva bibereke demokarasi byo by'umuntu byo barakigizeho gatoyi
ariko wemeye ko kudeta mu kwezi kwa mbere itariki zitandatu yateshejwe kubera inzego zikomeye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ego kubera inzego zikomeye ariko mwo byarabaye urumva hariho n'abantu umuntu atwara igihugu ashobora kujya kugumura abantu bitwaje ibigwanisho ari ibintu byumvikana urumva rero nyine bya demokarasi rero umuntu yakoresheje mu biro byigizeho gatoyi kuko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika reka n'uno munsi ariko atwara abademokarate arashyigikiye ibihugu bitwaza umukazo ku isi yose murabizi
mwese murazi ko na Amerika ifatira ibihano ibihugu bitwaza igitugu cyanke bihonyanga agateka kazamuntu
ego Amerika irashyigikiye ibyo bihugu bitwaza umukazo
irabifatira ibihano
ibihano byinshi yose bifashwe biba bifitwe byabifatiwe abanyagihugu yaba yambarwa cyangwa ibindi bintu abanyagihugu bahagarama abategetsi nacyo baba abandi bafite mbere hanyuma rero hari ikindi kibazo uyashyikirije igihe intambara ku isi yose ahantu hose umunywanyi yavuze ukuri ahantu hose ari intambara abanyamerika barimo kandi bashobora kujyamo ahantu hose haba Kongo haba hehe haba muri Somali haba muri Afghanistan haba muri Siri haba muri Jibi haba muri Ukraine abanyamerika ni bafata iya mbere bagafata ibihugu byose kugira ngo bibije inyuma yabo
mu ntumbero yo kubanguranya
hari ibihugu bihari Frederic muri Ukraine ubwa mbere hamaze kuva iyo ntambara itanguye amafaranga amaze kujyayo abanyaburayi n'abanyamerika amaze kuba amamiliyari arenga ijana mirongo ine arenga miliyoni ijana amamiliyari ijana Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo za mbere ku isi zikoresha amafaranga mu gisirikare ateye ubwoba imiliyari amajyari mirongo itatu na zirindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe yari amaze kuba imyagi amaze umunani na rimwe
kenshi lakenshi abari mu ntumbere yo kubanguranya reka
bisakwa zirimo kandi nta kindi bakurikirana atari kwigarurira ubutunzi bw'ibihugu.
Reka duhene ijambo Professor Lionel Emesha ku bibazo byashikijwe na Daniel Sabimana avuga ati none mbere yawe tetse kwikurarira kuri Amerika ika n'ikibazo cy'ingwane ashikirije mu kanya gato ya Professor Lionel Emesha.
Ego ni byiza cyane yuko abategetsi bobandanya bakorana cyane na Amerika kubera nk'uko kibazo cy'amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano n'ikintu gikomeye hose ku isi ku gateka kazi na muntu abantu kwishyira kwizana abantu kugira bashobore kubaho nta hantu na hamwe ku isi abanyagihugu badashaka kubaho mu mahoro mahoro n'umutekano ariko hari gihe haba ingorane mu bihugu hakaba matati hanyuma bagakenera ababafasha kubanguranya kuko abantu iyo habaye ingwano mu gihugu cyacu cyose ikwegera intambamye ibihugu bibanye ibihugu byose nicyo gituma bateza kuza bakagerageza gufasha ko hagaruka amahoro abantu basubire kubaho n'urudandaza rusubire kubandanya. Icyo ni ikintu gikomeye kuko amahoro n'umutekano ni ikintu twese twifuza aho turi twese. Ni byiza hari amahoro n'umutekano ariko hariho abatari mu mahoro n'umutekano. Ego habaye icyo ni ikintu cyiza kandi no mu nama icyo ni ikintu bagaruka ko bazogaruka ko na John bariko barayaga hariho hashobora kuba hari ingorane inzitizi hari ibihugu bishobora kuba bitarimo umutekano ariko bagashobora kuyaga ukungene bashobora kugira political dialogue bakagerageza gufasha yuko amahoro yogaruka muri ibyo bihugu akagaruka mu nzira nziza hanyuma imigambi y'iterambere ikabandanya.
Ego reka duhere ijambo kandi na Robert haba ku bwayo muri aho Norbert.
Uraho neza.
Turaho turakomeye. Ni mu ikaze mu kiganiro muri isanga.
Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda.
Yego.
Dukunda ikiganiro cy'ijwi rya Amerika. Nkashimira Perezida Joe Biden kuba yarahurije hamwe abakuru b'ibihugu bya Afurika. Ariko nanone nkibaza nese ko babahuje harimo n'abaperezida ba East Africa y'Iburasirazuba. Ikindi kibazo cya kabiri nkabaza nti ese umutekano wo muri Congo kwakomeje kuba mukeya kandi noneho Congo bakavuga yuko iri kwica bari abantu uriya bwoko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kintu zabivugaho.
Murakoze Norbert ibibazo mubajije n'ibibazo ndabiha abatumire bacu ariko nibaza ko ikibazo cya kabiri kiza kubagora. Reka dutangurire kuba Professeur Paul Nkundiban ibibazo bibiri bya Norbert.
Ego murakoze ibibazo bya Norbert ku bwayo ibyo yavuze. Bon ego muri iyo nama Afurika y'Uburasirazuba irimo bya bihugu byose birahari. Nibaza yuko ibihugu bitatumiwe ari bijya bibayeho kuba amakudeta kugira ngo bitarimo ni Sudani hariho Guine Burkina Faso hariho na Mali ngira ngo na Eritrea nibaza ko itarimo cyo kimwe na bya Repubulika Arab Saharawi ya Sahara nyine ibyo bihugu byose biriyo ni nabyo ko byose bintu byo guharira n'ibintu ubu bisanzwe bihari batumiwe hariho n'ibihugu byinshi usanga hano byagiye bijyanye n'intumwa nyinshi usanga bafashe indege yabo bakora baguze atumwa ngo bagiye kugwa muri ayo manama ariko ibyo ni si ibintu uravuga yuko ari ikintu bagiye kuzana ahubwo na gatoyi iyo bagiye kuzana uko inyungu za Amerika zija muri izo bihugu rusha cyane mu bisata n'ubutunzi bisata by'ubutare cyane cyane ni petroli na gaz bo cyo cyakabi yarabije muri kijyo byuko mu kigoye hejo ariko tukitabwira gatoyi guko bo ngo nta muntu umwe atazi yuko ngo muri FDC ariho nteko za MONUSCO zihari muri cya gihugu harenze imyaka 20 kandi umuntu wese akaba azi yuko iyo umuntu avuze ishyirahamwe ONU na Sultane y'Amerika na Etats Unis MONUSCO imaze iyo myaka yose muri cya gihugu nta mahoro araboneka ahubwo ingwano ziguma zibandanya hanyuma kandi cy'ukuntu ruvuga imigwi ifite ibigwanisho iguma yiyongera muri Congo muri iki gihe hariho imigwi irenga 130 umuntu yomenya yuko muri iyo migwi yose irenga mirongo indwi iri muri cya gice cyo mu seruko mu burasirazuba bwa FDC yego abantu babana yabicwa imuntu iri ngaho ubundi hagiye kuyongeramo amaze kujaho inteko z'u Burundi zagiye mu gice cyereke gufashanya na FDC hanyuma ubonye izindi nteko z'u Burundi zagiyemo zijanye ziri mu gisata cya East African Community ubonye n'abakenya ubu niyo bari ni ukuvuga izo ntambara zose nta kindi zigamije si kujya kurondera amahoro ahubwo zigiye kurwanira bujya butunzi muri FDC hanyuma abanyagihugu babandanye bicwa nta mahoro aba ariko arahari kandi mwese murabibona mu bihugu haruhitsemo abasirikare haba muri Somalia haba muri South Africa amahoro ariko aragaruka ahubwo ingwano ziguma banazitera imbere
yego ndabona kanya kihuta mukanya turaho ijambo Sylvain ni inkuru ariko reka na Lionel agiye cavuze ku bibazo bishikirijwe na Robert mukanya gato Lionel
yego ari bibazo yego hariho ibibazo byinshi bikwiye gukemurwa ariko cyane cyane muri iyi nama yego bariga hari ibibazo byinshi tewe gukemurwa kandi biriko birakemurwa hagati urabona n'ibihugu muri Afrika bari mu manama nyine bagerageza gutorera imiti ingorane z'ibihugu ari ingorane z'i Congo canke mu bindi bihugu baba bafise intambara ariko nino bakabafasha yuko ivyo biganiro bigenda neza nico gituma ku rwego rw'inama ruzoba indwi ego bazoganira ku bintu by'amahoro n'umutekano hanyuma bongere bayage n'ukungene bashobora kubandanya bagira iby'urudandazwa kudandaza naho nta kuntu ushobora kudandaza mutayaze iby'amahoro n'umutekano icyo rero ni ikintu naco ne bazogishigikira ikindi naco bazoraba nuko nk'ibiciro by'imfungurwa byaduze cyane ku isi hamwe n'ibiciro by'ibitoro haraho ni aho byatuze ibiciro n'amangreshi mike bashira mu mirima araho byanabuze ibiciro
byanabuzeurumva
nk'ibyo byose barabiraba ukungene babikemurira kuko nabyo ntibishobora gutuma bizana ingorane y'amahoro n'umutekano
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Sylvain n'inkuru muri neza muriheka Sylvain
Ndabumva
muri hehe
Halo
duga ku ijambo ikibazo icyumviro mu kanya gato
Jero iki no shaka gushikiriza kuri inama y'ubuza ba provinsi bwo bareka za Afrika na Amerika kino shaka kubaza ndega iyo abakuru b'ibihugu bagiye yo nakahe karusho by'ukuri iyo nama iza igirira Afurika kuko kenshi abanyafurika usanga ibibazo twari kureba birimo nyine izo nama barazijyamo ni kwa kundi nyine mu by'abakarusho cyane cyane nko ku migambi y'iterambere ku by'ubuvuzi
y'amashuri batanga na kintu na kimwe kigera gihinduka bizahinduka. Ku byerekeye ari ikibazo gikuru kibatera ingorane cyane intambara y'iteni kandi ibintu byose bitangira bageze ku isi tukatubona abakuru b'ibihugu byo muri Afurika nini benshi ntibabona nabyo bicaho bihuho ibyo guko nyine cyane uwo bashobora ku Perezida Joe Biden akabumvisha nabo nyine bakagira uruhare runini kutabe ko intambara iteye ikibazo kiri kuyihagara.
Murakoze, murakoze Sylvain, ibibazo bibiri mushikirije reka mukanya gatoya cyane rwose mu mpinyicu ngufi ngufi Professeur Paul Nkunzimana, ibibazo bya Sylvain Niyonkuru.
Ego urakoze, ariko nashaka usubiremo gatoya
koje
sinazumvise nicumvikana cyane gatoya.
Ego me ikibazo cya mbere abaza akarusho ku kiyo nama akarusho yafika izo haronke nakahe mu by'ubuvuzi amashuri n'ibindi hanyuma ikibazo cya kabiri ni intambara ya Ukraine Afrika umengo ntinezwe intambara yo muri Ukraine niba rangizi yo nama hari ukuntu bazojijura Afrika naho nyene ikitaho iyo ntambara ndoga kwijamba.
Ego murakoze. Ego no yeye akarusho nkuko nabivuze kuva kare ku byo kuri akarusho kare na gatoyi inama siyo ituma ngo haba ikintu gishasha kiboneka kuko n'ubundi abakuru b'ibihugu bavugana n'abategetsi ba Amerika kandi nanone wasangayo n'abaseru n'ubuserukizi bukomeye nibwo muri ambasade ya Amerika mu bihugu byose muri Afurika ni urwego rukomeye cyane rwose urabye n'igihagararo cyonyine cy'ubuserukizi uba ubutegetsi bwa Amerika mu mabuhari nta karusho rero kazoboneka haba ibyerekeye amagara y'abantu ibyerekeye amashuri n'ibindi cyanye iterambere cyanye ibintu by'inyubako rusange ama infrastructure n'ibindi birasabye cyane mu gihe hariho ibya politike yo gushyira mu mino y'abanyemari ubutunzi bw'ibihugu mu gihe hariho ibya politike ya privatization y'abanyamerika bashyira imbere reka n'ibihugu byazabura nta mashuri ashobora gutera imbere reka nta buvuzi bushobora gutera imbere nta bintu bisata by'inyubako rusange ama infrastructure bishobora gutera imbere kugira ngo mubashe kuraba ibihugu duhereyemo ibintu byose bishobora gusubira inyuma n'ubizobana bisubira inyuma mu gihe politiki y'ubushobora mu banyemari izoguma ishyirwa mu ngiro.
Ikibazo cya
kabiri ni intambara muri Ukraine. Nabwo bikene ego hariho ibihugu bimwe bimwe byo muri Afrika bo haba no mu n'igihe muri onye haba matora yo kugira ngo bemeze ubanga social yo gukondana yo gukondana abarusiya hariho ibihugu bimwe bimwe bitari bicyatacu dai duze ko n'ibindi ego ibyonye Biden ubisha yuko bashobora kuja ku murongo wiwe iyo nama nta kindi igamije baje ku murongo wiwe kandi muribuka yuko n'ejo bundi nuzenya Antony Blinken secretaire d'etat yagiye muri Afurika y'Epfo yaciye no muri ni Congo n'i Rwanda aho hose hari kugira ngo bagarukane bavuga ati Afurika y'Epfo yo muri Afurika y'Epfo yamye igishyushyu ubucuti bukomeye na n'Uburusiya kukumvisha yuko kandi mukavuga ko na Afurika y'Epfo isanzwe iri muri rya mugi wa G20 kandi mukamuzi yuko Biden afise umugambi yuko inyo afurikani ija uba rero ivyoye ni kugira ngo Etats-Unis ibihugu byose bije ku murongo wayo ku murongo kuzereke Ukraine ku murongo wayo kugira ngo
ndaboneho
kandi murazi yuko hariho n'imigwi nk'umugwi ujya wa imigwi y'abarusiya imigwi y'abashinwa n'ibindi uba rero washaka kurya ati
ndabasaba mumpe inyishu ngufi ngufi akanya karihuta turacafise benshi bashaka gushikiriza ibibazo n'ivyumviro Lionel Emesha akamaro kiyonama nkuko byabajijwe na numumesha numunywanyi wacu Silva naka abategetsi bo muri Afrika bazokura akarusho kangana iki muri inama ika n'ikibazo kindi cerekeye Ukraine uruhara Afrika kwitobandanya irabahibye
ego akamaro karahari gakomeye cyane kuko muri iyo nama hazoba hariho ari umugambi wa leta ya Amerika yitwa Prosper Africa bafasha ibihugu bafasha Amerika hamwe n'ibindi bihugu cyane muri Afrika uyu mugambi wagizwe mu gihumbi muri 2019 ku mugabane wa Afrika kugira bafashe gukonekta ama kompanyi yo ngaha muri Amerika akorane n'ibihugu byo muri Afrika hari ibihugu rero byinshi bimaze gukoresha gukorana n'uyu mugambi wa Prosper Africa kandi baramaze kubona akarusho icyo rero ni ikintu ciza gikomeye ako n'akarusho kazoboneka kinacho kibazo cya Ukraine ikibazo cya Ukraine ni ikibazo kirajishe isi yose kuko igihe cyatangura nuko ibiciro by'ibitoro ibiciro by'imfungurwa ibiciro byaraduze cyane harabaye n'ikibazo cingano ku isi yose nico cyanatumye n'imfungurwa ziduga gose ibiciro icyo rero nacyo ni ikintu gishobora kuba intambamye ku bihugu byinshi nico gituma nk'ubu nico barakiyaga bakakiyaga ukungene bashobora kugabanya ukungene Amerika ishobora no gufasha bagakorana neza kugira ibyo biciro bishobore kutabandanya biduga cyane
tubibutse ko muri kumwe nabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Fabien mvuye kure mwiwe neza
yeriwe
muri hega Fabien
yego trasirima
muri hehe
hello
duga ku jambo kibazo cy'imviro
ego geki umbiro chambere nabanza gusereka kwa atege cyera Afrika giye bona amahere mu America nibyo barabashika mu bis cyumbiro chambere nabanza gushikira nuko abakuru b'ibihugu na basereka amareta ya Afrika atwa ubwambe na mbere bakore akurikije cha Congo ni mutekano muke uri muri Congo kandi bo banze kugira ko Afrika ari yacu nta wundi mu atumva inyuma kugira ngo Afrika itere imbere atarise bwo bwacu nyine abanyafrika tuyitereze imbere rero ko ibyo bico cya Afrika nojigeza yuko abategetsi bazaba bayihiye mu nama bashimitse bise ubanza kwewe umutekano wa Congo bakaba intandaro n'umukinyawo urama kugira ngo umutekano muri Afrika ubanze kuboneka kigira kabiri ko abategetsi bazoba barihe mu nama acuwe mu nama yabanze barebe ibibazo Afurika iri kirakira hagati y'intambara ya Ukraine n'Uburusiya oni ibiciro bimwe byaraduze nk'amafayini n'ingano kora byapa mu Burusiya kiri kiza ku rugero rushimishije kubera umutekano muke rero antireta hagati y'ibyo nubwo bazoba bari mu nama hari ikintu cyitwa ari hello
duga ku jambo turakumva usozere
ego ari kene bitara druva ntose duva drome nubwo bari mu ntambara uri wewe hayiza bari kuriwe rero mu gihe bagiye mu nama bakuye kwa umutekano kugira no mu nite bino nyo bigo bibiri kirene no Rusia ndabya Amerika yoyo aho bage tukina ye atazi aho yegamiye rero abakuru b'ibigo n'amareta ya Afrika nabo batse barebe cyo bitara la diplomasi kubera umutekano Amerika yo bazi yuko ari yo nkeka reka se abanyafrika tumatubona yuko Amerika ari umubyeyi wacu kandi kanacinga ariko bintu niko biri rero nabo batse barebe umutekano bambe na mbere wa Afrika hanyuma bige no ku mutekano w'Uburusiya na Ukraine kugira ubunyafurika nawe ariko arabura ubuzi ma kwa hivyo ni rewa plus kumoka hali ya
murakoze Marcel kwa vila yezu leka professor Paul Nzimana abo bategetsi bakoraniye ngaha abategetsi bakoraniye bazokoranira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kumwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikintu woshikiriza canke ko ibibazo by'umutekano vyo bazobiyaga ikintu mubona bokora kugira ngo umutekano ugaruke mu museruko bwa Kongo n'iki mu kanya gatoyi cyane rwose
ego mu kanya gatoyi cyane rwose mu ibibazo yuko iyo yeke umutekano muri Afrika noneho ndio wako yuko basho kuzoshikiriza ega nuko na yuze kubakare igihugu cyo abihugu byose muri iri gihe bitwarwa cyane n'Abanyamerika nibo bafise amashyirahamwe ariko arasahura ubutunzi bw'ibyo bihugu urumva icyo Abanyamerika bashobora gushikiriza nuko abanyafrika babashigikira mu migambi yabo bafise yo gusahura ubutunzi bwa Afrika umutekano siwo Abanyamerika babanezwe nabivuze byeke Congo kandi nkuko Fabien aheje kubivuga Congo nta mahoro ariko araboneka kubera yuko ibyo bishyirwa imbere n'amashyirahamwe Abanyamerika ariko arimba ubutare n'ibya mitsi ya gihugu bashyigikiwe n'ibya migwi nkuko nabivuze irenga 130 hanyuma kandi bashyigikiwe n'ibya bihugu byo mu karere bikamenyekane no hirya bya byose bya conference internationale sur les grands lacs n'ibindi byose birimo mu guhera heza rero nkuko Fabien nabivuze umutekano uri umutekano muri Afrika Abanyamerika bazowuzana si Abanyaburaya bazowuzana si Abanyafurika bariko barakorera Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazowuzana ahubwo nkuko Fabien nabivuze ni twebwe nyine Abanyafurika umutekano muri Congo uzozanwa n'Abanyekongo bonyene n'Abanyamerika na Abanyaburaya
Ya masosiyete cyangwa iyo umvuga ko bisahura muri Congo ayo makuru n'amakuru ngaha ku radio y'ijwi rya Amerika tudashyigikiye kuko nta byemezo dufise ariko nashaka mpe ijambo na Professor Lionel Lemesha nawe nyine agira icavuze ku kintu abategetsi b'Abanyafurika bakoraniye ngaha bugira ikabusaba kugira ngo umutekano utsimbatare cyane cyane nk'uko yabivuze Fabien mu buseruko bwa Congo mu kanya gato Lemesha
ego harabaye ibiganiro ku kibazo cy'i Congo igikuru nuko ibintu iyo habaye ibintu byikutumvikana akabimishamirana akabintambara igikuru ni ugufasha abashamiranye bakaganira igikuru ni ukuganira bakagira negosiasi bakumvikana aho niwe mugambi woba waragwarana tanguye iyo niwe mugambi niyo nzira nziza kuko ego hari ingorane icyo gihugu cyonyine kiri mu ngorane ariko nuko ingorane iyo zibaye mu gihugu kimwe zishikira ibihugu byose nicyo bituma ikibazo naho cyo ari Congo n'ibindi bihugu birakiraje shinga ariko igikuru nuko hoba ibiganiro
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Marcel twagira izo Marcel muraho
neza
yego muri hehe
mperereye Kigali mu Rwanda n'abatumwa i Rwanda basuhukije njye ndashaka kubabaza ibibazo bibiri
yego barakumva
ikibazo cya mbere kiri ku bijyanye n'injyane muri Afurika iyo hajemo gutana mu mitwe hagati y'abanyagihugu na leta usanga ibihugu bikomakomeye harimo n'Amerika aribyo bibyungukiramo kandi tukaza gusigara nyuma twacitsemo kabiri n'igihugu cya Kenya ku buryo hari ingero ibirebye nka Libya mbere y'uko Kadhafi yicwa uburyo cyari igihugu gikungahaye gikize kitagira ideni mu mahanga ariko nyuma yaho gicikemo kabiri abigaragambye bashyigikiwe n'ibyo bihugu bikomeye uyu munsi ni igihugu kibayeho mu bibazo iyo abakuru b'ibihugu ba Afurika nk'uko bahuriye aho ngaho ari bo batumyeho kuki we atafata urugendo ngo azabasange ku cyicaro cyabo abasange muri Afrika kubu ngo bigaragara ko ari bubakeneye kurusha uko bamukeneye. Icyo ni cya mbere. Ikibazo cya kabiri, Afrika nta mwanya uhoraho igira muri Loni, usanga ari imyanya igenda isimburwa n'ibindi bihugu. Kandi uyu munsi Perezida Joe Biden yatangiye kwifuza ko Afurika yunze ubumwe yakongerwa muri G20, muri bwa bihugu 20 bifite ubukungu buteye imbere. Ariko na Afurika yunze ubumwe ihuje ibihugu byinshi, ese nta kuntu abaperezida ba Afurika bafatira kwa ayo mahirwe bagahita basaba ko nibaramuka bemeye muri G20 nibura ya zanzuzi zo kuba Afurika yaba igihugu kimwe bagahita babifatira aho ngaho, bikaba rita kireta kiba igihugu kinini gifite n'isoko rigari ndetse n'umutungo kamere uhagije, bakaba bafatirana ayo mahirwe bakabona n'umwanya uhoraho muri Loni. Ubwo bona abahanga baratubwira uko babyumva n'uko babibona. Murakoze n'ibibazo bibiri nari mfite.
Murakoze Marcel Katubahe Jambo, Professor Paul Nkunzimana, ibibazo bibiri.
Ego kwa mbele ekanini zose zigatomoye nikeza zigatomoye na muntu n'umwe atazi yuko nkuko wevuze Libya yasambuwe Abanyamerika, yasambuwe na OTAN. Ujya Sarkozy yatwara igice cy'Ufaransa yagiye kubombarda muri Libya, yari intumwa ya Amerika. Ibyo nacyo yuko abantu bose babibona. Icyo gihugu cya Libya rero nkuko aje kubivuga, kuva gisambutse kuva Abanyamerika baje kubombarda bakagisambura gushika uno munsi, icyo gihugu nticyasubira kuba igihugu. Cyabaye igihugu harimo imigwi myinshi, hariho ushobora gusanga amaguverinoma abiri, hanyuma kandi byinshi mumenya yuko bariya bitwaje ibibanisho mbi ya Afurika y'Uburengero, ibibanisho byinshi byavuye muri Libya. Rwose intambara yo muri Libya niyo yayirongoye n'Amerika, niyo yatumye Libya isambuka gusa buno munsi Libya ntirashobora kuroka amahoro. Kandi hariho n'ikindi gihugu muzi, Abanyamerika bari muri Somalia. Muri Somalia gusa uno munsi amahoro arahaboneka kubera yuko icyo gihugu Abanyamerika niyo bari kurwana, ubuye baravuyeyo niyo bari kubarwana, basigaye barasa bari muri Ocean India, ubuye bahamaye Abanyafurika ngo baja kugira kurwana, ariko baba ariko bagiye gukorera umutekano Abakenya, ba Ethiopia, Abarundi, Batanzania n'abandi. Nta mahoro aricyo yaboneka muri Somalia. Uba rero ni kugaruka kuri cya kibazo cya umwe yavuga kare, ibihugu biri mu bindi bihugu bifite inteko mu bindi bihugu, ibyo bihugu kugira ngo amahoro ashobore kuboneka bitegereza gutaha bigasubira iwabo, hanyuma abanyagihugu bakagumana igihugu cyabo, hanyuma ibibazo byose bihari
ikibazo cya kabiri. Tukiri ku cya mbere ariko reka ndabamenyeshe ko uruhara rwa OTAN rwa Amerika aho muvuga muri Libya ni uruhara twebwe ngaha tutatohoza ayo makuru n'amakuru mwebwe bushaka kuba muzi ariko n'amakuru twebwe tutazi. Duga ku ijambo rero ku ruhara rwa ikibazo cya kabiri avuga ati ni kuki batohurira muri mu kicicaro cya Afurika mukanya gatoyi cyane
o batahura mu bihugu bya Afurika
ku cyicaro cya Afurika nko muri ya
Addis Abeba.
Yego, ni kibazo Marcel yabaje mukanya.
Bon, yego imbere yaho gatoyi, yego ibyo bya OTAN cyangwa amashyirahamwe y'Abanyamerika ari muri Congo, nibaza yuko ibyo ni ubushakashatsi, umuntu wese arashobora kubirondera, arashobora kubitora. Sasa shawarumuri amashirahamwe yimba ubutare muri Congo y'Abanyamerika aruzuye, kandi za OTAN amakuru umuntu wese ashobora kuyarondera, OTAN ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Libya ni OTAN n'Abanyamerika, umuntu ashobora kuyirondera azubironka. Hanyuma ibyo by'imyanya nayo bo ibyo byose ego umwe bw'ubwo ba Afrika buja muri J20 cyane uronka ngo ni cyicaro ntegayezwa muri onu ijo nta kimwe cyo guhindura ni bwa usuma z'umba babandanya nta Afrika nta ijwi rifise cyo kugira ngo bahindure ingendo ya Leta Zunze za Amerika.
Ego kadhi ni jambo kani professor hadi ni mesha kuli zoe wazo vivili mukani gato ichani kosi vya Marcel tuwa gira Yesu I chambeli nuko abajeje ko deka abatiki tini ho shola guhuri la muri Afrika ikini kiwazo ni kiwazo kivuga indiani zuri tavana ko
ego me guhuri la muri Afrika barashora kuhuri na ariko ngira baraze uri muri Afrika arashaka kuhahurira ko hari amanama mpuzamakungu menshi amaze kubera muri Afrika. Urumva ariko ubu iyo nama uko bari bayiteguye rero ni uko buhura igikuru no guhura aho bahurira cyane cyane ariko no guhura bakayaga imigambi ikomeye ijejwe isi ubu kuko Afrika irakomeye gose. Navuze ko ari ibihugu birenga 50 ariho ibiriko biratera imbere cyane kuruta n'ibindi, ariko igikuru ni uko ibihugu bishobora kwigira nako bikabona okay, ariko ikindi gihugu cyo muri Afrika gikorana n'amakompanyi yo muri Amerika kiriho kiratera imbere nacyo ntikikigira ku bindi bihugu birigira nako. Iyo bibonye hari umugambi w'iterambere watejeje imbere ikindi gihugu birakorana. Icyo nicyo kintu gikomeye cyane kuko muri Afrika hari ubutunzi kandi ibihugu biriko biratera imbere. Igikuru naho haciyemo izi ntambamyi akaza haraba amahoro n'umutekano muke hamwe ibiciro by'imfungwa bikaduga kubera ingwano ziba hirya no hino. Ariko igikuru ni uko n'ubwo runani abantu bakabona yuko bashobora gukorana n'amakompanyi bagakorana n'ibindi bihugu, ariko cyane cyane kuri urwego rw'inama rugurura imihora myinshi ku bihugu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurumviza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Melkiyade Ndayishimiye. Mwiriwe neza Melkiyade, muratwumva?
Ndabumva cyane.
Muri hehe?
Hello.
Duga ku ijambo. Ikibazo cy'imvura mu kanya gato.
Igitekerezo mwarimu watanze, mwarimu wabagije. Mbega icyo bakundika abakuru ba Afrika bagiye muri Amerika, icyo mubona mwosaba ku ngingo bafatana icyaha. Nyanga nicyo gitekerezo nabonye mwarimu watanze.
Yego, duga ku ijambo. Ikibazo
cy'imvura. Ndiko ndaraba uno munsi Afrika igeze. Ingorane turimo tumaze n'igihe tubitezana byo murako tubitezana nabo nyine abazungu abanyamerika. Icyo ngomba gusaba rero ni uko abakozi bacu bagiyeyo bubasaba kubaha ubwigenge bw'igihugu cyacu, tukareka kuba amategeko turaryana bivuye kuri bo. Icyo ngomba ko bubabasaba nicyo cyitezwe cyane.
Murakoze Melkiyade Lionel Remesha inyishu cy'imviro ashikirije Melkiyade mu kivuga ku iki ko bosaba ko abanyafrika bo kwigenga eka bakareka kuryana bakareka kwama bari mu ryane hagati yawo.
Ibihugu byo muri Afrika birigenga, ariko amatati aho rashikira ibihugu bimwe amatati ni hagati. Hari amatati menshi y'abanyagihugu, ayo amatati aba hagati mu bihugu. Ndushaka kwama muri Afrika tuyaterera ku bane ngo ni ingorane zane ngo niwe zidutera, ahubwo ibihugu bakwiye kwiyumvira nabone ukungene nabone bakwiye kugerageza kuzanira amahoro n'umutekano abanyagihugu bazi. Ariko mu gihe bigoranye ibindi bihugu byo hanze biraza gufasha. Ni nk'uko uko ikibazo cyo muri Congo, iyo bibananiye abanyekongo ibihugu bibanye biraza gufasha, n'ibindi bihugu byo ku isi bikaza kugerageza gufasha kugira ayo matati agabanuka ariko matati ama ahera mwanyagihugu bene ababaganguranya cyo bazana matati
ni kimwe cyiza mu ushikije professeur Paul Mudimana kimwe cyashikijwe na Melchia de Chimie mukanya gato cyane ngo
ego akaza tonyi yihuta ikibazo cyashije na cyo
cyane cyane Melchia agize ati abanyafrika bamari koraryana kenshi na kenshi ibyo ndyane zikava hanze abasaba ko abategetsi bosaba ubwigenge kugira ngo izo ndyane zabo hagati y'abanyagihugu zigabanuke
ego nazo bise cyo kibazo ubyo kuri niho ingorane zose zihagaje abo banyamahanga niho batuma ibyo bihugu byo muri Afurika bigasambuka abarongo ibyo bihugu bafashanije n'abo banyamahanga ukuvuga rero yuko abo banyafurika aribo abo bategetsi aribo bagiye kuzana bagiye kurondera amahoro cyangwa kurondera ubwigenge habe na gatoyi
Lionel yavuze ko ingorane kenshi na kenshi ziva muri abo banyagihugu ikanabategetsi batazi kuhuzuriza aho si nkamwe mwa muri ko muvuga ati usenye ugwiwe umutize umuhoro
erega hajyanye kuri bayategetsi ba Afrika batwara abanyamerika ntibabatize umuhoro uko nakoze babo ubona nico gituma rero icyo yuko abanyagihugu n'abashyirahamwe yabo nibo bashobora guhagurura kugira ngo baharanire ubwigenge bw'ibyo bihugu mubabwira yuko ego bagize inama izotangura ejo muze murabe yuko muri Congo ego n'abajya nyafurika bari hariya bose baba Barundi baba Bakenya n'abandi muze murabe yuko ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu nuko abahora azo yagarutse muri Congo ana gato
mu gusozera professeur Paul Mpunzimana na professeur Lionel Emesha mwese mu bantu bazi ikibazo cy'indero n'inyigisho muraza kamaro ka imigendanire ya Amerika ibihugu byo hanze na eka n'u Burundi eka n'u Rwanda na Congo mu byerekeye cyane cyane gutanga indero n'inyigisho nk'izo bahora bita cooperation interuniversitaire akamaro mubona iyo nama yogirira Afurika mu byerekeye indero n'inyigisho ni nk'akahe mukanya gatoya cyane rwose umunota umwe Lionel Lemesh
uyu ni umugambi mwiza cyane kandi ndazi ko bazoshigikira bazouganira muri iyi nama kuko icyo yoba ari inzira nziza bashoboye gufasha abanyeshuri bava muri Afurika baza kwiga ino bagafasha bakabongereza igitigiri aho cyo ari ikintu cyiza cyane haje abanyeshuri benshi kwiga ino bagafasha akaba amakoperasiyon entre ama universite icyo cyoba ari ikintu cyiza cyane kuko aho niho ibihugu bica bikorana neza gusumbya iyo bafise ari abantu benshi bakorana bize nino
namwe professeur Paul Mpunzimana muramenye ivyerekeye za kaminuza mwarakoze muri kaminuza y'u Burundi icyo kibazo mu kivuga kwiki
ego icyo kibazo ubwa mbere hoho abaza kwiga mu mahanga benshi murazi ko nko bihugu byo muri Afurika benshi baca bahera ibyo bihugu bagiyemo kuko babona yuko iyo asuye muri ibyo bihugu badashobora kuronka ubuzima bushemeye icyo ni ikibazo hanyuma ikindi cya kabiri nacyo byinshi gufashanya nibona vyumva kare hariho igihugu mu gihugu hariyo politike ya privatization nkugesha mu minwe yanye mara amatungo y'igihugu reka n'inzego zerekeye indero naho nyine usanga ingorane zihaba nyamo nzi yuko muzi nka ndetse Burundi higeze ubwa mbere ntuzeye irya yicareje igeze vya afite yarasambutse ubundi abanyeshuri nta nabusa
usimba segonda 5
icyo bita pre-bus kuduze ku rugero atandu cyo rumaze
professeur Paul Nkunzimana ndagushimiye cyane gose ku kanya mwatoye
iyo abanyamerika bashigikiye
ndabashimiye cyane gose ndagushimiye nawe Lionel Remesha ndashimiye cyane cyane n'abaduteka mu gashikizi ibibazo ndashimiye engineer Cornelius nabashimiye na mugenzi wacu Jeffrey yadufashe mu nyabwivyuma turabashimiye mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza.